Mwiganiro yamenyesha makuru umukuru w'ihuriro ry'amasendika y'abarimu mu Burundi Kosesona yavuze ku iganiro cyatunganijwe mu ntumbero y'ukwerekana gahaze kari mu cegeranyo cy'inama nshikiranganje yize kubijanye n'itegeko rigenga gukosora ubusumbasumbane bw'imishahara mu bakozi ba leta. Iyo nteguro nkuko bisigurwa na Victor Ndabaniwe umukuru w'iryo huriro yizwe haraciye imyaka itari mike kandi yigwa n'abahinga mva makungu hamwe n'aba Barundi. Muri bo harimo abaserukira leta n'amasendika bakaba bashizweho kugira ngo bikunde batorere umuti ikibazo c'ubusumbasumbane bw'imishahara mu Burundi. Icyo ni ikorwa cyatanguye mu mwaka wa 2002 maze leta n'abigisha bakomeza kuganira kugeza mu ntango z'ukwa kane 2015 babona gusinya amasezerano. Ayo masezerano avuga ko ikosorwa ryari gukorwa mu miringo bibiri. Ubwa mbere mu myaka ine yakurikira habwirizwa gutangwa uturusho ku bakozi bafite imishahara iri hasi cyane no kuduhagarika ku bafite imishahara yitwa kuri hejuru rwose. Ikingo cya kabiri cyari cyo gushyira mu ngiro umugambi wo kunganisha imishahara y'abakozi ba leta. Icyo kingo cyabwirizwa kugerwaho habanje guhera ibyigwa bishira ubuzi mu mirwi no kubuha amanota. Abarimu basanga amafaranga bagenewe yo kubakuriraho ubusumbasumbane bw'imishahara adahagije na gato bagasaba leta ibiganiro bishasha kandi birungikwamo abashobora gufata ingingo mu kibanza cyayo. Victor Ndabaniwe umukuru wa Kosesona.
Kiraba rero iyi ntumbero yuko inama shikiranganje yasabye ko hokoreshwa ibahasha y'imiyade 34 leta yatanze kugira dushobore gutangura kosoro gusumbasumbane bw'imishahara bunaranduranwe n'imizi burundu. Mu masereka turabona ko bidashoboka kandi gushika uyu munsi iyo bahasha iragoye gukoresha kuko nta mategeko araboneka ayigenga. Turifuza yuko mu minsi ya vuba leta yotunganya ibiganiro n'amasendika kugira duhanahane umuco dusiguriranire kumvishanye ibijyanye n'ibiri muri iyi nteguro kugira tubitahure kumwe. Izina rero tukifuza ko leta yoheze ikaturungikira abantu by'ukuri bashobora gufata inkingo mu kibanza cyayo. Uko byamaze kugaragara ko abo twakoranye mu minsi yari iheze womengo nta bubasha bwo gufata inkingo mu kibanza cya leta bari bafise.
Kugeza ubu amasendika y'abigisha amaze guharura imyaridi hafi 135 yashoboza kurenganurwa. N'ahari menshi ndabane batwara ko sesona sanga tacana ni ibiganiro n'umwumvikano.
Igihe two kumvikana kuri iyo bahasha ntacyo buza tutaje inama n'ingingo na leta yiye amafaranga yova ninge nazo zaraboneka ko natwe turabarundi aho tubaye turahabona ibibazo bihari tugahana umwanya kuzoza turayarondira mugabo ivyigwa byaraheze twabishize ngaho. Ikibazo cy'imishahara maze kimaze imyaka myinshi kivugwa turifuza ko ivyigwa byacu byose byohera n'amasengero tugume tuvuga iby'imishahara gusa turumwanya kuza kwiyumvira iyindi migambi ikomeye kufasha abigisha twofasha mu iterambere ry'igihugu. Ntambavu y'izimiyadi 125 hari handi mafaranga azoza gukoreshwa mu kubohora ya amapeta y'umukazi iyo bahasha nayo ikabingana n'imiyadi zishika ku 9. Murumva rero gushika umuntu amasendika urike muri Kosesona ivyo dusaba leta biza kugira agaciro k'imiliyaridi zishika 135 hafi na 5.
Anabunira kagohe leta kugira ngo ntizo kwisange ariko yishura ibirane by'umurengera.
Tufatiye kubyo twari twarasezeranye abakozi dufata ko iyi nteguro y'itegeko rikosora ubusumbasumbane bw'imishahara mu kingo cyayo kigira kabiri dufata ko iri mu ngiro guhera itariki imwe y'ukwezi kw'indwi. Tumvikane neza yuko rero habwirizwa ko gucokorwa mu maguru masha kugira leta ntibandanye ikwega ibirarirane bizoshobora kuyigora kuriha ko gushikwa abakozi dufata ko bamaze kwinjira muri ico kiringo guhera muri uku kwezi kw'indwi turimo.
Umushikiranganje w'abakozi n'akazi Domine Banyankimbona yatubwiye kuri telefone ko umushikiranganje arongoye hari abantu basanzwe bavugana kuri bino bibazo kandi ko bwiye kuzokorana nabo buheze bubishure. Muri make yagize ati tuzoraba tuvugane nabo dukorana tuzobishura. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.